Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa mbere, itariki zitandatu z'ukwezi kwa cumi, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Ni saa moya n'igice z'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na jewe Oriane Tangishaka.
Nanjye Etienne Karekezi hano Washington Oriane, wiriwe neza.
Wiriwe neza Etienne.
Abatwumva rero ni ijwi rya Amerika hano i Washington DC.
Twebwe ntitwamenyereye gukoresha ibirwanisho, tuzokoresha amategeko, tuzokoresha n'ingingo twumvishe Abarundi mbere n'amakungu ko amatora mu Burundi ashobora kuzanira neza igihugu, ndashobora guhirikwa na sini ikorera CNDD-FDD.
Uyu ni Bwana Tasien Sibomana, ni umuvugizi w'uruhande rwa IPRONA, ishyaka ryo mu Burundi rutemewe n'amategeko yo mu Burundi.
Simba ari cyo bagabishije, twe nta kintu kinini bitubwiye kuko twifunze amategeko. Nibagabisha bidakurikiza amategeko, urumva ko ata kintu kinini bizoshika.
Naho uyu ni umushingantahe Prosper Ntahorwamiye, ushinzwe ibikorwa byo gutangaza amakuru muri komisiyo y'igihugu yigenga y'amatora. Bose baravuga ku igenwa ry'abashinzwe gukurikirana amatora mu ntara mu Burundi. Abatwumva rero duhatangire ku makuru avugwa ku isi, turahera muri Afurika y'Iburasirazuba. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko azashyikirizwa ubutegetsi bw'igihugu uwumwungirije William Ruto mu gihe azitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwirahe mu Buholandi kumva ibirego ashinjwa. Bwana Kenyatta ashinjwa ibyaha byose inyokomuntu bitanu kubera ko yaba yarafashije gutegura urugomo rwabaye nyuma y'amatora ya perezida muri Kenya mu ntangiriro z'umwaka wa 2008. Ageza ijambo ku ntebe y'amategeko uyu munsi, umuyobozi wa Kenya yavuze ko azubahiriza urukiko rumusaba kwitaba ejo bundi kwa gatatu. Urukiko mpuzamahanga rwashinje Bwana Ruto, William Ruto, ibyaha byibasiye inyokomuntu nabyo bifitanye isano n'ubwicanyi bwabaye muri Kenya muri 2008. Mu rubanza rwatangiye umwaka ushize, Bwana Ruto yabwiye urukiko ko ari umwere. Ubusanzwe urubanza rwa Perezida Uhuru Kenyatta rwari ruteganyijwe gutangira mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, cyokora rwakomeje gusubikwa kuko umushinjacyaha w'urukiko Fatou Bensouda yavugaga ko guverinoma ya Kenya itamugejejeho inyandiko z'ingenzi yari yasabye. Mu kwezi kwa cyenda, Madame Bensouda yavuze ko ibiro bye bidafite ibimenyetso bihagije byo gushinja Perezida Uhuru Kenyatta ku buryo budasubirwaho.
Tukiri muri Afurika y'ubuseruko, abahuza mu biganiro by'umwumvikano hagati y'abagwanyi na leta ya Sudani y'Epfo bavuga ko impande zompi zimaze gutera intambwe mu bikorwa byo gutegura leta izobigizwe n'impande zompi, ariko ko hakiri ibibazo bikomeye mu biganiro by'umwumvikano hagati y'iyo migwi. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko rijejwe iterambere ariryo IGAD ritangaza ko izo mpande zompi zagiranye ibiganiro ejo ku munsi wa Mungu, kandi ko ivyo biganiro bigiye kuzobandanya ku itariki 16 z'uku kwezi kwa 10. Umushikiranganji wa Sudani y'Epfo ajejwe imigenderanire n'amahanga Barnaba Marial Benjamin yabwiye Ijwi rya Amerika uno munsi yuko ako karuhuko kazoha uburyo ako kagwi ko kugirana ibiganiro n'abategetsi ku mpande zompi ku bibazo bitandukanye biri hagati y'iyo migwi. Mu biganiro biherutse kuba hagati y'iyo migwi, havuzwe ibibazo byerekeye abazoba bagize ibiro by'umukuru w'igihugu, uko ibwirizwa shingiro y'iyo leta mfata kibanza izoba yifashe, kumwe n'uburyo bazokurikirana, kumwe n'uburyo buzokurikizwa mu gutorera amatati abaye muri leta. Ishyirahamwe IGAD rivuga ko ibibazo bizoba bisigaye bizokenera gufatirwa ingingo zitoroshe ku mpande zompi. Bongera baranegura uburyo amasezerano y'agahengwe habandanye kutubahirizwa, bakavuga ko intambara zitegerezwa guhagarikwa.
naho tuje naha muri America Oriane umunyamakuru ufata amafoto wigenga wanduye virusi ya Ebola yagarutse muri leta zunze ubumwe za America kugira ngo avurwe uwo munyamakuru Ashoka Mukpo niyo munyamerika wa gatano wasanganwe virusi ya Ebola yakoreraga televiziyo y'Inyamerika NBC muri Liberia yagaragaye Ebola mu cyumweru gishize ubu uwo munyamakuru aravurirwa mu bitaro byo muri leta ya Nebraska mu majyaruguru ya leta zunze ubumwe za America Undi munyamerika wanduye Ebola muri Liberia Dr. Rick Sakra niwe murwayi wa mbere wahavuriwe aho Nebraska akarekurwa mu kwezi gushize naho mu mujyi wa Dallas muri leta Texas Thomas Eric Duncan wagarutse muri Amerika avuye muri Liberia yari yarembye ejo ku cyumweru yinjiye mu bitaro tubibutse kwa gatandatu cy'umweru gishize Ebola kugeza ubu imaze guhitana abantu bagera ku 3500 muri Afrika y'uburengerazuba kuva itangiye kumenyekana muri ako karere umwaka ushize
nyuma y'indwirenga y'imyerekano yateye uruhagarara mu bice bimwe bimwe bya Hong Kong abayobozi b'abanyeshure bateguye uburyo bazogirana ibiganiro n'abategetsi muri leta mu ngingo yo gushikiriza ivyumviro vyabo kubijanye n'inagugwa ry'ugwego rwa politike ivyo bikaba bibaye nyuma yaho hari hamaze igihe hari imyerekano ikomeye isaba ko haba intwaro ya demokarasi iyo myerekano ikabisa ni yahagaritswe kuri uno munsi wa mbere abakozi ba leta bagashobora gusubira mu buzi bwabo mu nama yahuje Lester Sham wo mwishira hamwe rikuru ry'abanyeshure bo muri Hong Kong n'umutegetsi muri leta kuri uno munsi wa mbere niwe yafashe ingingo zerekeye ibiganiro bikurikira bizohuza abategetsi bico gisagara n'abagize iyo myerekano impande zompi zemeraniye ko leta ya Hong Kong izotegerezwa kubahiriza amasezerano yariyo yose azoba yafashwe muri ayo manama inama ikurikira yimirije kuba ejo ku munsi wa kabiri tariki 7 z'uko kwezi kwa 10 i Hong Kong nyene
naho mu karere kari hagati ya Syria na Iraq ingabo z'abakurude zahagaritse abarwanira umutwe wa Eta Islamique bababuza kwigarurira umujyi wa Kobani uri ku mupaka wa Syria bisha abantu ba Eta Islamique 16 ariko nabo batakaza abantu babo 11 umuryango wita ku burenganzira bwa muntu w'abanyasiri ukorera mu Bwongereza wavuze ko ingabo z'abakurude arizo zikomeje kugenzura umusozi uri hejuru y'uwo mujyi wa Kobani Imirwano yatangiye ejo ku cyumweru yakomeje uyu munsi ku wa mbere abarwanyi bakisilamu bari bafashe igice cy'uwo musozi ariko ibitero binde bya Amerika birabahagarika hagataho muri Iraq ibiro ntaramakuru by'abafaransa bitangaza ko ibitero by'indege ku bindi by'abarwanyi ba Eta Islamique byishe abarwanyi 25 mu gace kahitwa Zumari kuri metero 70 hafi ujya mu majyaruguru ashyira uburengerazuba ku mujyi wa Mosul abakomeje kutwumva kandi tubuse ko iradio i programme ya radio yacu tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera kwa gatano kuri radio inshuti ya bose i Kigali mu Rwanda
mushobora kandi kutwandikira mukoresheje email yacu ariyo radio yacu @gmail.com cyangwa kuri Facebook mukoresheje jambo radio yacu VOA site yacu ya internet nayo ni wezitatu@radioyacu.voa.com
Makuru ya karere k'ibiyaga bigari turahera mu Rwanda ho urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiye private Munyembabazi Theogene igihano cyo gufungwa burundu no kwamburwa impeta za gisirikare uyu musirikare wabazwa muri batatu 17 mu karere ka Gicumbi yarasiye abantu batanu arabica hari mu kabyiniro mu karere ka Gicumbi ababuze ababo muri ubwo bwicanyi ntibishimiye imikirize y'urukiko y'urubanza bavuga ko uruhare rwa leta rwagombye kuba rugaragara kuko ngo uwo musirikare yishe abantu akoresheje imbunda y'akazi mugenzi wacu Eric bagira ubusane uduha inkuru irambuye
Iminota ibarirwa muri 30 ni y'urukiko rukuru rwa gisirikare rwafashe ruso mu rubanza private Munyembabazi wabarizwaga muri batayo ya 17 yaburanagamo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ndetse n'imiryango y'ababuza babo mu ijoro ryo kuwa 10 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka private Munyembabazi yateza amatwi bucece Icyemezo cy'urukiko bibitse umutwe imbere y'umucamanza mu cyumba cy'inama y'akarere ka Gicumbi cyari cyakubise cyuzuye n'abumvaga urubanza. Uyu musirikare yarakurikiranyweho ibyaha byo kwicarashe abantu mu kabyiniro kazwi nka Hunters Spot mu mujyi wa Gicumbi kubera umukobwa Flavia Kayitesi ngo wanze kumubyinisha. Ubushinjacyaha w'umurega bwavugaga ko kuba yarasereye n'abari mu kabari agahitamo kujya kuzana imbunda mu masaha ya saa cyenda z'ijoro ibyo yari yabigambiriye bukamusabira gufunga ubuzima bwe bwose no kwamburwa impeta za gisirikare. Private Munyembabazi we yemeraga icyaha akavuga ko yisharashe batanu agakomeretsa barindwa bitewe n'ubusinzi. Umwanzuro w'urukiko ntiwagiye kure y'icyifuzo cy'ubushinjacyaha ruvuga ko kuba Munyembabazi yarisirisimbye mu kigo yabarizwagamo hafi y'akabyiniro Hunters Spot ashaka imbunda yo kurasa nyuma yo gutungana ari ubwicanyi bugambiriwe rutegeka ko afunga ubuzima bwe bwose akanamurwa impeta za gisirikare. Urukiko kandi ruvuga ko abarokotse urwo rufaya rw'amasasu bitabaye ku mbabazi za Theogene Munyembabazi rumuhamya ubwicanyi mu bwinjiracyaha bugambiriwe nabwo ahanishwa gufungwa burundu no kwamburwa impeta za gisirikare. Ku kijyanye n'indishyi z'akababaro kubabuza ababo n'abakomeretse birasa n'igiherahiro gikomeye. Ubwo aheruka imbere y'ubutabera Private Munyembabazi yemeraga indishyi z'akababaro zasabwaga kubabuza ababo n'abakomeretse ko ari ngombwa ariko ngo nta bushobozi yabona. Ababuranira imiryango y'ababuza ababo n'abakomeretse basabaga miliyoni zisaga 150 z'amafaranga y'u Rwanda bavuga ko ibyakozwe byaryozwa leta kuko ngo yarangaye bikomeye aho umusirikare wayo yinjira mu kigo inshuro eshatu ashaka imbunda karasa urufaya rw'amasasu 28 yarangiza akajya kwiryamira nk'aho ntacyabaye. Urukiko rwabiteye utwatsi ruvuga ko Private Theogene Munyembabazi ibyaha akurikiranyweho yabikoreye hanze y'akazi rutegeka ko miliyoni zigera kuri 80 z'amafaranga y'u Rwanda zizishyurwa na Private Munyembabazi. Rugena ayo mafaranga urukiko ruvuga ko rwibanze ku gaciro buri muntu yarafitiye umuryango we n'imirimo yakoraga. Nka Emir Nsengi yumva ari umukozi wa Burarirwa abunganira umuryango we basabaga miliyoni 103 z'amafaranga y'u Rwanda urukiko rwategetse ko umuryango we uzahabwa miliyoni 31 kuko ngo Nsengi yumva yagombaga kuzakorera miliyoni 27 mbere yo kujya mu zabukuru. Aba bagize umuryango wa Emir Nsengi yumva wishwe arashwe na Private Munyembabazi.
Nitwa Nsabimana Uzere ndi murumuna wa Senyuga Mire wapfuye ariwe wishwe. Uru rubanza turwakire nyine nk'uko rwaciwe nta kundi nta kindi cyahinduka ariko njyewe ku giti cyanjye ntabwo nejejwe n'uburyo Leta y'u Rwanda babayikuye muri uru rubanza kandi ibyagiye bigaragazwa byose byagaragazwaga yuko uriya Munyembabazi Theogene yari umukozi wayo imbunda ni yakoresheje abica yari ya Leta. Icyo rero nicyo numva kitanejeje muri mu buryo bashobora kuba bakuyemo Leta y'u Rwanda mu gutanga indishyi.
Yewe nitwa Musanabera Sifora. Kuko urebye nk'ibyo yari kuzakorera yari afite gahunda yo kuzarongora yari umusore bamwisha atabyaye yari afite kuzakorera byinshi birenze izi ndishyi z'akababaro. Ubwo rero ntabwo izo ngizo twagombaga kubyishimira kubera amikoro make rwo kujurira tutabikora kuko nta mikoro dufite.
Uretse gushyira imikono ku cyemezo cy'urukiko ku baburanyi bose nta kijyanye n'ubujurire kigeze cyumvikana haba kuri Private Munyembabazi cyangwa se ngo urukiko rubimwibutse cyane ko nta n'umwunganizi mu mategeko yagiraga ahita yurizwa imodoka bwangu asubizwa muri gereza. Urushobora kuba rumwe mu manza zitwaye igihe gito iminsi itatu gusa. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, Igicumbi mu Majyaruguru y'u Rwanda.
Urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru tugejejeho. Birumvikana tuzayikurikirana mu makuru yacu ataha.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika mu biganiro tubashikiriza buri ku mugoroba kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ku Ijwi rya Amerika
no kuri radio Inshuti ya Bose i Kigali mu Rwanda Oriane. Turacyari kandi mu Rwanda ho ahateraniye inama nyafurika ireba uruhare rw'abagore mu gucecekesha imbunda zibasiye umugabane wa Afurika kugeza mu mwaka 2020. Ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu Asomuta Kabuyi wakurikiranye iby'iyi nama.
Mu nama iteraniye i Kigali ihuje abagore b'Abanyafurika bagamije kureba uko imbunda zaceceka ku mugabane wa Afurika, abateraniye mu nama barasaba ko ubuyobozi bwa Afurika bwaha umwanya umugore mu gutanzwa umusanzu ntibafatwe nk'indorerezi. Uyu ni Madamu Oda Gasinzigwa, Minisitiri w'Umuryango mu Rwanda.
Turifuza Afurika ifite umutekano. Wabara rero umubare w'abagore muri Afurika ngira ngo henshi birenga 50% mu bihugu bitandukanye. Ntabwo yaba ari imiyoborere myiza mu gihe wafata cya gice cy'abo baturage b'ibyo bihugu ukagishyira ku ruhande ntugikoresha ahubwo kuko ni imbaraga z'icyo gihugu. Numva rero abagore muri Afurika ni ugukomeza gufatanya kugira ngo batange ibitekerezo bihere no mu miryango. Uburyo turera abana bacu kubarera muri muri wa muco wa mahoro muri wa muco w'ubworoherane muri wa muco wo gushaka ibisubizo byubaka ibihugu byacu no muri wa muco wo kumva yuko abo ngabo tubyara urwo rubyiruko dufite nibo bayobozi bejo bahazaza nibo babandi iyo batarezwe neza bazana amakimbirane badashaka ibisubizo by'ibihugu by'ibibazo mu gihugu ahubwo bashakira ibisubizo mu mahane mu ntambara no muri ibyo bibazo tukaba rero twumva abagore cyane cyane nk'ababyeyi burwo rubyiruko bafite uruhare runini ariko nanoneho birenze niyo haramutse habaye izo ntambara cyangwa amakimbirane abagore bakaba bafite umwanya bagahabwa umwanya wo gushaka ibisubizo abantu bicara hasi bakaganira
Dr. Aisha Abdullahi komiseri ushinzwe politiki mu muryango w'umwe bwa Afrika yavuze ku rwego Rwanda rugezemo ari urugero rwiza rwafasha ngo uyu mugabane ugere ku cyerekezo wihaye ko mu mwaka w'2020 hazaba hatarangwa intambara mu bihugu bya Afrika yasabye abitabiriye inama y'i Kigali kugira uruhare mu gushaka umuti wihuta watuma intambara zihagarara imbunda zigashyirwa hasi abazikoresha bakitabira guharanira iterambere ry'ibihugu byabo abayobozi ba Afrika nabo bagahamagarira abaturage b'ibihugu bayoboye kubaha demokarasi ubuyobozi bugaragara mu bihugu bya Afrika buza kwisunga mu bituma imbunda zidaceceka ku mugabane wa Afrika Madame Kanakuze Jean Darika umuyobozi wa Profam twese hamwe impuzamiryango ihuje amashyirahamwe anyuranye y'abagore mu Rwanda we yabwijwe ijwi rya Amerika ko umugambi wo guhagarika amakimbirane muri Afrika ahanini bitazashingira mu kujya ku rugamba nk'abagore ariko ko hari izindi nshingano abagore bagira mbere kugira ngo barinde abana babyaye kwishora mu ntambara
umunyarwanda kazashinzwe gukumira gutoza abana ikintu cyose kitwa ihohotera kucyanga hakiri mutoya twe dukorera muri community turi ijwi ry'abatashobora kuvuga iyo abantu bashaka abantu bajya ku rugamba babashaka muri community hahandi kwitabira kujya kurwana kwitabira kujya kwica kwitabira ibyo uteko bashaka muri community kandi twebwe dushinzwe no kurera cyangwa gutoza imico myiza ya community urumva rero uruhare ntabwo ari rutoya hari imvugo y'ukugira ngo abana bagomba kuba mu rugo abana bagomba kujya kwiga abana ntabwo kujya ku rugamba abana bagomba kumenye gutozwa kumenya ikibi n'ikiza
ubushakashatsi bwakozwe bugaragara ko abagore aribo bahura n'ibibazo mu ntambara kandi mu bihugu byinshi bya Afrika abagore nibo benshi akaba ariyo mpamvu abagore bafashe ya mbere mu guhosha imbunda ndetse no kugarura amahoro muri uyu mugabane iyi nama iteraniye i Kigali ihuje abagore baturutse ku mugabane wa Afrika irasoza imirimo yayo kuri uyu wa kabiri Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze cyane Asumta Kaboyi nabaho i Kigali
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni waragenye abajejwe amatora mu ntara z'igihugu zitandukanye Prosper Nahogwamiye ajejwe ibikogwa byo kumenyesha amakuru muri uwo mugwi yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ukuntu igikogwa cyo gutunganya amatora kiriko kiragenda
Icyo gikorwa cyo kugena abazoja mu bisata bya seni mu ntara bimwe bita amaseti mbere yuko tubashyiraho mu guseni babize imibonano n'abaserukira imigambo ku rwego rw'igihugu urabonana n'amasengero yemewe n'amategeko ku rwego rw'igihugu urabonana n'intwaro hanyuma wongera urabonana na ya mashyirahamwe yikorera izabo twari twabasabye ko duha amazina nane ku ishyirahamwe cyangwa ku mugambo mu ntara ni kuri ayo mazina yo twafatiye ko turatora abo twoshyira mu maseti dukurikije zabi hari bisabwa n'ibwirizwa nshingiro no kuvuga ibice 60% by'abahutu ibice 40% by'abatutsi n'ibice n'iburi buri 30% z'abakenyezi ariko urumva mu Burundi dufite imigambwe irenga 40 mugere nko mu ntara w'uburondera abantu 10, 11, 9 indwi urumva uko abantu 40 batokwinjira rimwe bose mu bantu 10 n'ibyo kunda nico gituma ubwira araba ku rwego rw'intara hari imigambwe imwe itashoboye gushikirwa ariko uraze muri rusange imigambo nka yose yaraserukiye
hari imirwi canke abari mu mirwi yoba itavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ko abantu bagenywe kenshi na kenshi naho bitirigwa iyindi mirwi canke societe civile mu by'ukuri ari abantu boba bari inyuma y'umugambwe uri ku butetsi ayo makuru yavuga kwiki
ibyo ni ibintu bigoye gupima kuko umuntu umwe arashobora kuba ari mu ishengero ry'abaprotestanti akaba ari mu mugambwe uyu canke uriya kongera akaba no mu ishyirahamwe hari n'abantu mbere wasanga twasanze bari batanzwe n'imigwishwa itatu ahubwo twebwe uwo muntu twacu tubona ko ari kigwanirwa afite ahagarariye afite ijunza n'ijambo mu ntara kanaka
hari bari muri yemindwi nyene bagabishije ko basaba Seneko yohindura ivyo yagize canke bakaba botekanya imigambi batatomoye neza iryo gabishwa ryo mwajyakiriye gute
ndagumvise bunyara ko nimbari ico bagabishije twe nta kintu kinini bitubwiye kuko twisunga amategeko nibagabisha bidakurikiza amategeko urumva ko ata kintu kinini bizoshika kariko muri rusangi bamaze koronka ibirego bunyana nayo fanye turiko turaziga muri izo birego rero bimwe bimwe bijoronka inyishu nk'ibirego bisaba bifatiye ariko bidasaba bifatiye urumva ko bigoye ko bironka inyishu n'ikirego usanga ifite inyishu ari nk'abantu wasanga aho twabakuye bari ihenze ku bwoko niyo rero uhenze ku bwoko aho tugeza guhindura kuko ubwoko urashobora gusanga ca gitigira igisabwa kitagikwiye.
Prosper ntaho rwamiye murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Ego murakoze namwe gushimye.
Urakoze cyane Frederic nkundikije kuri iyo nkuru. Tukiri kandi mu Burundi, imigambwe yose hamwe n'imigwi yose ya politiki mu Burundi ntiyishimiye igikorwa cyo kugena abajejwe gutunganya amatora mu ntara. Mugenzi wacu Frederic nkundikije yavuganye na Tassien Sibomana, umuvugizi w'Umurundi umuvugizi w'Urundi ruhande rwa Iprona rutemewe n'amategeko. Tumutega amatwi.
Iyo mwegwe kutuinebagura kwa ibintu bihambaye bitatu. Ubwa mbere nuko yashyizweho hahonyanzwe ibwirizwa nshingiro mu ngingo yayo ya 39 mu ngingo yayo ya 91. Aho hose barerekana ko iyo migwi yategereza kujaho kugira ngo igaragaze yuko amatora azoba mu mwidegenzo kandi azoba ataruhande ruzinze urundi mugabo siko byagenze turaze ingene iyo migwi yashyizweho
ruhande rundi Iprona eka cyane cyane yemewe n'amategeko mu Burundi yemewe n'ubushikiranganje ujejwe intwaro hagati buramaze gushima ikuntu ico gikorwa cyagenze aho mwebwe muvuga kwiki
none boreka gushima gute ko aribo babikoze bonyine rigabo n'ibisanzwe nta wo kwigahira ariyo yabikoze
mu byo mwashikirije muragabisha ko mu gihe ivyo musaba bitakorwa mufata ingingo zikomakome murashaka kutubwira izo ngingo mufata zikomakome izarizo
ingingo zifatwa ni nyinshi urabona hari ingingo za politiki urabona ingingo z'ubutungane twebwe ntitwamenyereye gukoresha ibigwanisha tuzokoresha amategeko tuzokoresha intaye n'ingingo twumvishe abarundi mbere n'amakungu ko amatora mu Burundi ashobora kuzanira neza igihugu dashobora guhirikwa na seni ikorera CNDD-FDD icyo nabamenyesha ni uko atari twebwe twenyine n'ubwo bugambwe mbere bwitwa ko buri mu kwaha kwa CNDD-FDD numvise bidoga ko bandika amazina y'abantu babo mugabo atari bo babatanze
Sibomana muri iki gihe umugambwe Iprona nk'umugambwe itari mike mu Burundi habaye indyane ari nacyo gituma hariho umugambwe Iprona uri ku butegetsi n'undi muvuga ko murongoye mwebwe mbega muri iki gihe amatora hasigaye iminsi nk'amezi make kugira amatora abe hari ikintu kuzoja hamwe n'uwo mugambwe uri ku butegetsi mwaba mufise ku ruhande rwanyu rwa Iprona
nagira ngo ubwire mushinga ntaye yuko ata mugambwe Iprona uri ku butegetsi ubu mu gihe CNDD-FDD yanse kumvikana n'inzego za Iprona mu ishyirwaho ry'abaja muri leta n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Iprona ubu ntiri muri leta ya CNDD-FDD ivyo mubimenye icya kabiri nta migambwe Iprona iriho kuko Iprona nagira ngo yibutse ugwego rukuru hagati y'amakoraniro kaminuza abiri ni komite nkuru ariyo komite centrale ubu 95% nibo bashizeho ngo yimpendana nditije ngo babe bararongora umugambi none abo bandi barongoye umugambi w'Iprona barongoye inzego iziye mu ntara nuko nyine n'amakomite mu ntara nta n'umwe ayoboka konsiliye none umugambi muvuga wundi uri muri inzego atari uwo tuzi ni uwo yatamenyeshe yuko ivyo nibyo kukwegera ko vya CNDD-FDD kugira ubuze imigambi ikomeye nivyo vyagizwe muri FNL nivyo vyagizwe muri IPD barashiraho umuntu bagasha bavuga ngo umugambi wawe ni wo wemewe nawe ntawafise
ibintu bimaze kwibonekeza Monsieur Tassien Sibomana nuko kenshi na kenshi indyane ingorane zibanza kuva mu migambwe hagati yazo nashaka ndabashimire cyane gose ku kanya mwateye kugira ngo tuganire mwakoze.
Mugabo mwakoze ariko nani ndakabasubiriremo hariho ingingo zifatwa n'ibintu ze n'ibitigiriri zifata y'igihe iyo muri komite nkuru abantu barenga 50% bafashe ingingo niyo ikurikizwa twebwe rero yafashwe na 95% niyo itokurikizwa.
Nawe Frederic nkundikije turagushimiye cyane kuri iki kiganiro wagiranye n'umushinga nahe Tassien Sibomana umuvugizi wa Iprona itemewe n'amategeko.
abakomeje kutwumva rero muri uyu mwatu giye kubagezaho ibyo abatwandikiye uyu munsi ku rubuga rwa Facebook bibanzeho mugenzi wacu Fidel Nyongabo niwe wabikusanije agiye kubitugezaho Fidel
urakoze Oriane urakoze nawe Etienne abashikirije ibyumviro byabo no munsi bakoresheje Facebook bavuze kubitegekanijwe ko president w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yitaba sentare mpuzamakungu mpana vyaha yiraye kuri uyu munsi wa gatatu w'imirije azoba baye umukuru w'igihugu wa mbere ari ku butegetsi azoba yitavye iyo sentare tubibutse ko yagirizwa ko yagize uruhara mu bwicanyi bufatiye ku bwoko bwabaye mu matora yo mu mwaka w'2007 mu gihugu cya Kenya munyembabazi Diogene ati Obama na Bush bazokwitaba iyo sentare ryari ku ntambara bateye Irak na Afghanistan abasambuye Libya Tunisia na Misiri bagateza biriya bibazo bo bazokwitaba ryari ninde atazi abateze izintambara zose zo muri Afrika bakamarisha abantu isinzi babirabure ni murekere aho nagende afe kwitaba ariko niba ntagahato kabazungu kari nyuma twisabe Nelson avuga ati nitabe sentare abazwe ivyo yagirizwa menye uruhanda arimwo nimba ari umwere kandi ubutungane buzokore akazi kabwo neza kuburyo uruhande rwose ruzo nyurwa mungeri zabulon we ati biratwengeje ariko birababaje yaba abaprezida b'abanyafrika bashira hamwe bari guhagurukira rimwe bakavyiyamiriza kuko agifise uburenganzira buhabwa abategetsi bwo kudakurikiranwa kuko ubu niwe ejo nibo nibitanga Jean de Dieu ati umugabo nuwanka mazimwe jewe gwose ndamushigiki ahubwo yotegerezwa kubera urugero abandi bategetsi ba Afrika kugira ntibitwaze ubutegetsi kugira abakora ivyo bishakiye Jean Baptiste Captain Harerimana ati nashikeyo ariko sinibaza kuki bakurikirana aba president ba Afrika Omar Tumaine avuga ati oya niyitabe naho ubutungane ari ubw'Imana yonyene kuri isi na butungane buhari David Hategekimana ati kwitaba sentare nka sentare impuza makungu mpana vya ntacho bitwaye cyane ko umushikiriza manza mukuru iyo sentare avuga ko atabimenyetso bifadika biri muri iyo dossier vyerekana neza ivya president wa Kenya akekwa kugiramwe uruhara kandi nanone kwitaba ubutungane ntibuze guhita afatwa agapfungwa mbere ko n'uburenganzira buhabwa abategetsi bwo kudakurikiranwa nk'umukuru w'igihugu cha Kenya gusa reka tubitege amaso kuko nubundi uwikekwa ashobora kuba umwere Mbarushimana Selman we ati ubundi iyo hari abakwagiriza ivya utegerezo kwerekana ukuri kwawe aha rero azogende yitabe hagaragara ukuri Rwandan Africani ati biteye agahinda gutinya ku president akiri ku butegetsi mwavyivugiye ko ari we wa mbere ni nawe wa mbere se wiketswe ivyaha akiri ku butegetsi nagasuzuguro gakomeye naho ivyo vyaha byo mwagira canke itamwagira ico abanyamahanga bifuza no kutwerekana ko Afrika tukiri munsi yabo Adonis Gikwerere ati bamucire urumukwiriye Manzi Fabiola we ati nagenda burane kuko yakoze ivyaha n'abapfuye nabo nabantu Sengiyumva Xavier avuga ati none ko ntarumva iyo sentare iburanisha abazungu canke abaprezida b'abazungu nuko atavyaha bagira Robert General ati nta muntu akwiye kuba hejuru y'amategeko kiretse muri Afrika gusa ivyo ni bimwe mu vyimviro twashikirijwe uno munsi n'abadukurikirana ku kibanza cacu ca Facebook
Urakoze cyane Fidel Niyongabo kuri ibyo bisobanuro. Abakomeje kutwumva rero muri uyu mwanya mbere yuko tubasezeho tubagezeho muri make cyane ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yavuze ko azashyikiriza ubutegetsi bw'igihugu umwungirije William Ruto mujya azitaba urukiko mpanabyampuzamahanga kumva ibirego ashinjwa ejo bundi kuwa gatatu.
Abahuza mu biganiro by'umwumvikano hagati y'abagwanyi na leta ya Sudani y'Epfo bavuga ko impande zompi zimaze gutera intambwe mu bikorwa byo gutegura leta izobigizwe n'impande zompi ariko ko hakiri ibibazo bikomeye mu myumvikano hagati y'iyo migwi.
Naho umunyamakuru ufata amafoto wigenga wanduye virusi ya Ebola yagarutse muri Leta Zunze za Amerika kugira ngo avurwe uwo munyamakuru ashoka mu kupo niyo munyamerika wa gatanu wasanganywe virusi ya Ebola.
Nchuti mukundira jishwi ya Amerika mukanya muraka kanya turarangije ibiganiro twabateguriye kuri no mugoroba turashimiye engineer adufashije muhinga bw'ivyuma Lopez na Fatu Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri no mugoroba mwari muri kumwe na jewe Oriane Tangishaka
na Etienne Karekezi hano i Washington mwese kandi turabashimiye tubararikira kandi programu zacu zejo mu gitondo guhera isa 11 n'igice mbararikiye cyane ikiganiro muri isa ku rwego rya Amerika gitangira isa 12 i Kigali mu Rwanda ku murongo FM muri 1993 kuri radio inshuti ya bose hagataho mwese mugire umunsi mwiza kandi na hejo mu gitondo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.